zambi la samirana.
Amakuru, makuru makuru yaranze ino ndwi.
Turi kumusi w'Imana, umusi wa mbere ukwezi kw'icenda umwaka w'2024. Ndabona mukije mwebwe mwese mwashimye gukurikira radio Inzambaga teka kawe uni wa mwanya tubashikiriza makuru makuru yaranze ino ndwi. Turiko turasozera na mukamacuri wajewe Eddie Claude Ninazwe.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru duhera mu gisata cha politiki. Abanyagihugu bo mu ntara zitandukanye barabandanya bidogera abanywanyi umugambwe CNDD-FDD bariko barabaka ku nguvu amafaranga bavuga ko ari intererano y'amatora yimirije umwaka wa 2025. Bo mu ntara ya Cibitoki abanyagihugu bavuga ko batumva ingene bategekwa gutanga amafaranga kandi bose batanava muri uwo mugambwe. Bavuga kandi ko ibyo bije gusongera isibe kuko bari basanzwe bari mu bukene ntangere bagasaba leta ko iyo bihagarika. N'inkuru tubaza Alexandrine Keza.
Amakuru ava muri iyo ntara ya Cibitoki atumenyesha ko abanywanyi umugambwe CNDD-FDD baca kunzu kunzu mu mabutike no mu masoko batoza ayo mafaranga ku nguvu. Kunzu imwe imwe yose batoza amafaranga ari hagati y'2025 mu mabutike no mu masoko, naho umudandaza wese ngo abwirizwa gutanga hagati y'amafaranga 5,000 to 10,000. Abakozi ba leta n'abikorera utwabo nabo ngo batanga ayarenga 10,000 nk'uko ayo makuru abandanya bitumenyesha. Abanyagihugu bo muri iyo ntara bavuga ko batumva ingene bategekwa gutanga ayo mafaranga ku nguvu kandi benshi batari no muri uwo mugambwe. Babona ko ibyo bizotuma n'ubukene bari bafise bubica gusumba.
Ibi bintu byubutoza amahera buri muhana buri butike buri iki bidushikanye ahantu turi mu bukene butagira izina. Umugambwe nawo uriho butegetsi tututezurirana gato byose byaba tuduse none ubona binjijemo ibyo guterera amatora ngo agiye kubana ukuri. Muri bwanjye baza bafise ibitansi bicafye nk'idarapo ry'umugambwe handitse ku guterererano na twebwe abantu aho nikora cyangwa abantu basanzwe mu 2,000 gushika kuri 5,000 mu isoko 5,000 ku icumi. Abafise ubuzi bwabo bwa leta bikorera ibyabo bobo ntibavuga. Kandi rero ntubigire ubishaka ubigira ku ngufu, ushaka uri mu mugambi, ushaka uba utari mu mugambi.
Abo banyagihugu basaba leta gukora ibishoboka byose kugira ngo imigambwe ishobore kwitegurira amatora yimirije itabanje kununuza abanyagihugu basanzwe bigorewe.
Twebwe ni ukuri twasaba iyi leta ibyoroshe atanga umuntu ashaka ni ukuri cyangwa barabizininzira babicishamo tubihagurukira bicara gukora bihagarare n'ayahandi ni ukuri ashaka kutubohera amaboko imugongo ashaka kutwirukana muri iki gihugu. Hari n'igihe namba zitwe cyatukirukira none iki gihugu ni icy'iwacu turi abarundi cyane. None mu bindi bihugu abaterera imigambwe bayiterera batayivamo cyangwa n'ubwo baba bayivamo baterera ku ngufu ntaterere ushaka.
Kubera iyo myidogo y'abanyagihugu uruganda rwa radio Inzamba teka kawe twarondeye abategetsi b'intara n'abaserukira uwo mugambwe CNDD-FDD kugira bagire icyo babivuze ko ariko ntitwashoboye kubaronka.
Uwo mugambwe sabanya Frode buriyamiriza intererano z'amatora yimirije ziriko zakwa abanyagihugu n'abanywanyi w'umugambwe CNDD-FDD hirya no hino mu gihugu. Mugambwe Frode buvuga ko intererano nk'izo ziriko zakwa hadakurikijwe amategeko ugasaba leta kuzihagarika mu maguru masha amazi atararenga inkombe. Jamze habarugira
mu itangazo umugambwe warayisohoye kuri wa gatatu uvuga ko ubabazwa cyane n'iryo tozwa ridasanzwe ry'amafaranga yitirirwa amatora, ukababazwa n'iterabwoba rikoreshwa n'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD mu gutoza ayo mafaranga kandi bikaba mu mihingo yose y'igihugu ku mitumba mu masoko mu bunywero mu mabotike naho hose hari ibihadandarizwa. Umugambwe Sabanya Frode uributsa ko itozwa ry'amafaranga yayo yose rigenwa n'amategeko yanditse kandi atewe ko igikumo. ayo mategeko ngo niyo yerekana abategerezwa gutoza ayo mahera uko angana abafise ububasha bwo kuyatoza aho abikwa n'ingene azokoreshwa. Ayo mategeko kandi ngo arerekana ko amafaranga y'amatora adashobora gutozwa n'uwayo wese, icibagiye cyo ngo n'ukuyatoza ku ngovu. Vyongeye ngo kwigerekezo rya 12 ndamugiza z'uyu mwaka umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo yaravuze ko umuntu wese azotanga intererano y'amatora ku bushake bwiwe kandi umwidegembyo. Umugambwe Sabanye Fedebu ukabona ko ingendo y'umugambwe CNDD iteye kubiri n'amategeko y'igihugu ivuguruza umukuru w'igihugu igahonyanga n'agateka k'abanyagihugu gusaba leta na cane cane ubushikanganji bw'intwaro y'agati mu gihugu n'ubwo budandaje wangarika iryo tozwa ry'amafaranga mu maguru masha. Amafaranga nayo amaze gutozwa ngo akwiye gusubizwa beneyo. Umugambwe Sabanye Fedebu ugahamagarira abarundi bose kwiyamiriza no kwanga gutozwa amafaranga ku nguvu hatisunzwe amategeko, ukibutsa umugambwe CNDD ko utari hejuru y'amategeko kandi ibyo uri kurakora bishobora gutera akajagari ataho kazoshikana igihugu.
Harakoze Jean Vier ababwira kuri wa gatatu igenekezo rya 2008 ukwezi k'umunani umwaka w'2024 imyaka 2024 yari irumanye neza neza abarundi bategeye kumu ku masezerano ya Arusha, amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe kw'abarundi. Kubwa Frederic yavuga inyumvira rongo y'urunani sefo wa Arusha ngo ico gihe ayo masezerano yashigwa ko igikumu abarundi bariruhukije kuko n'imigwi yari yafashe ibigwanisho yabishize hasi irahagarika intambara. Frederic yavuga inyumvira ababazwa nuko umugambwe CNDD-FDD awushikiye ku butegetsi waciye uhamba ayo masezerano. Kurikira Frederic yavuga inyumvira.
Twebwe twari tuzi ko iyo ntambwe abarundi bose bayishima, ariko icadutangaje nuko umuharise CNDD-FDD waruhejeje kwinjira mu nzego twinjije mu nzego kugira ngo umenyere gutwara nawo. Twari tuzi ko ucubandanya iyo semo twari tugeze ko aho kubandaniriza ngaha, ahubwo bace bavuga bati si twe tugishikiriye twikande ibi nabyo baduhendeje ngo ni bya politike tubikubite hasi twizanira ibyacu bishigikira imigambi yacu yo kwica igihugu yo kununuza igihugu, maze abo bose tubona abatubera intambamye tubice tubakure mu mayira. Maze icavuyemo nuko abantu benshi bahunze, abandi barapfa, abandi baragwa mu minyororo, abandi gatwagwa amazima yonga, abandi bagatoga ari biziga ryo no hino bihereye mu mwaka w'2006 muyinga hari mu kwezi kwa kane aho twabonye ibiziga ku ruvubu bishika hafi 40 bireremba bitobekeranije n'ibiti. Ibyo byari ibintu byari byatwavuga tuti mbega iri ryo rimwe riratugwa ko twabaye iki twaryize iki. Rero ntibyabageze aho, barabandanije barakora ibindi bibi byinshi bya gatumba byahe ba bantu b'abazungu bo za Kiremba Ngozi, ababikira bo nga mu Kamenge, eki ibintu byinshi by'agahomera bunwa bitutari bwakabone. Harazo kibundi uburyo bwo kwica abantu babaciye imitwe, babaciye imbavyibondoka, babacumise bisuti bari ku migwa abandi benenetswe ku migozi. Urumva uburyo ube gito tutari bwabone mu Burundi nko kugira ngo ico gihande bakisozere bace bavuga bati reka twihibwirizwa nshingiro ryacu. Aya masezerano ya Arusha tuyahamba utakigaruka, twizanire ibwirizwa nshingiro ryacu ritayakomoka ko, maze turishiremo ibyo twipfuza hama dutware atacamira. Jewe nibaza ko arokoro byagenze aho tugeze uyu munsi, tugeze aho umwasa ashaka. Urabe ifaranga ry'u Burundi yo rigeze, urabe ibyo kitagira mahera y'agaciro, igitagira amahinguriro akora ngo gishore, n'abahingara hari usanga cyakora nabi afata nkingiro y'isukari, ufata amahinguriro iri abantu zenya mashira hamwe ya regidezo yaduha amazi yaduha amatara rabinye na matara tuyaronka rabinye na amazi tuyaronka. Ibyo nibyo mvuze, nta singarutse kuri cya kibazo cy'ukuri bitoro gituma abantu biyunguruza ibintu byunguruzwa imipaka yitwe yugarira ko kumenya turi banyabumba ukibaza tinane ibi byose biri kubira dushikira no kubera iki
inzamba
makuru ajanye n'ubutungane ngo kubona Emilienne Sibomana yahoze ari umunyamabanga ku ishure Christe Roi cyo kumushasha mu ntara ya Gitega amazi amezi abiri ari mu munyororo kandi ubutungane bwaramwejeje ngo ni kimwe mu byerekana ko ubutungane bw'u Burundi ugwaye kandi butigenga na gato ivyo bivugwa na Anita Gateretsa jejwe imigambi mwishiramwe Rukristu rigwanya ihotegwa rya kirimwa muntu akati Burundi Anita Gateretsa yasaba umushikiranganje w'ubutungane nawe nyene yasanzwe ari umukenyezi cyo kimwe n'abashinga amateka hamwe n'abakenguza amateka abakenyezi gukora ibishoboka kugira Emilienne Sibomana ashobore kwidegenza kuko ari kwazira ubusa tega matwi Anita Gateretse
dossier ya Emilienne Sibomana ni imwe mu madossier menshi cyane hariho na yandi atamenyekana akogwa hatisunzwe amategeko kugira bamwe mu bari mu bategetsi bahotera abantu kubera imvo iyi canke iriya cyane cyane imvo za politiki nko dasiba kubivuga ubwihe umufasoni Emilienne yategerezwa gushimirwa no gutegwa intege kuko igikorwa cyiza cyo gutabariza abana b'abakobwa bashurashuzwa n'abari bajejwe kubakingira igikombe yaronkejwe kwabaye gufungwa gushika naho sentari mukura mu karenganyo ariko ntibishoboke ko arekugwa na karenganyo kadasanzwe na kamaramaza kubarezi kubategetsi bategereje guhagararira yubahezwa ry'amategeko nagateka ka bose mbega ubutwo kwibaza ko abakenyezi bari mu nzego batowe ngo baserekire abandi batabona karenganyo yemereye nari none twibaze ko igihugu kitagira abantu bahagarariye ubutungane n'ubuntu turahamagariye cyane ubutungane mbere buhagarariwe n'umukenyezi kwikubita agashi umukenyezi akarekugwa agasubira mu muryango wiwe agasubira kurera abarundi birakwiye mbere nuko aronswa n'indishi y'akababaro ku munyororo yabayemo turasaba ubushikiranganje bw'indero abashinga amateka cyane cyane abakenyezi gukora ibishoboka byose bwa Emilienne asubire kwitegemvya
tukere mu gisata cy'ubutungane ngo ubutungane bukwiye kwikubita agashi bukareka kuba igikoresho cy'ubutegetsi maze bukarekura abasirikare b'abarundi 172 bafunzwe kubera avance kuja kugwana n'umuhari M23 muri Congo ivyo nibisabwa n'umushinga w'amanza Janvier Bigirimana havuga ko uravye ibihano baciriwemo biboneka neza ko aragatoteza ubwisirikare Janvier Bigirimana agasaba ko igihe abo basirikare bokunguruza rubanza bubwirizwa kuronka uburenganzira bwo kuburanirwa n'abashinga w'amanza bitoreye tega matwe umushinga w'amanza Janvier Bigirimana
twibaza ko hari inyifato ihunyanga uburenganzira bw'abasirikare kuko amakuru dushikira nuko batashoboye kuburana umwidegemvyo na cyane cyane bashigikiwe n'abashingwa amanza umwe wese igitoreye ibyo rero byo kuba hafata ikivunga bakabacira imanza zikomakomeye nk'izo twibaza ko ari ibintu bituma icuka mu gisirikare cy'u Burundi gitera cunyuka narijya abo basirikare batarira busema kuja kugwana bambaye umwambaro wa Kongo kuja kugwana intambara batunze gituma baje kuyigwana kuja kugwana batahawe uburyo bwo gushobora kugwana nk'uko bavyize twibaza ko ibyo bitarimenyerewe yuko abasirikare b'u Burundi banka kugwana n'aco bituma bategetse b'u Burundi cyane ubutungane bw'u Burundi imbere y'uko bacira mwe n'izo manzo ziremereye batezwa kumviriza bagafatira ku byumviro byabo bagafatira no kubyo bashikirije cyane bakabaha n'uburenganzira bwo kwiregura bashobora kwifashwamo n'abashingwa manza abo nyene bitoreye hakubahizwa amategeko yose agenga igihugu mu bijanye no kwigwa rubanza kuba rero ibyo bitakozwe hari aho nyanzwa amategeko tukibaza yuko abategetsi b'u Burundi bakwiye gukubita agashi cyane ubutungane bw'u Burundi bukareka kubandanya buba igikoresho gikoreshwa n'abategetsi iyo hageze imanza ubutegetsi bwa CNDD bufisemo inyungu turazi ko ubucamanza butuba bukaguhagarara ngo bushobore gushikiriza ijambo rijanye n'iby'amategeko ategekanya ibyo rero ni ibintu bibabaje ni ibintu byo kwiyamiriza tukibaza rero yuko tulatuza igisirikare cy'u Burundi gufata abasirikare bakabacira imanza nk'izo hari igihe bibaza yuko kumbure bariko barabahasha ejo ibyo babatumye byose n'ibitari kwe n'amategeko bemere kubikora ariko twibaza ko bariko barihenda nk'uko hari abasirikare twumvise babyivugiye hari abavuga ati ako tuja gufatwa mu mwambaro umwambaro wa Kongo mu ntambara tutatahura kumbe duhisemo kwemera gufungwa tukibaza rero yuko abategetsi bategerezwa kwiga neza ico kibazo maze bagafata ingingo zibereye zituma hagaruka icuka ciza mu gisirikare cy'u Burundi atari uko nabandi je bazokwanka kugwana kumbe bafatane igindi nzira nibaza kwinzira abasirikare bashobora gufata ari nyinshi ivyo rero tukibaza nimba batayibona abategetsi b'u Burundi kumbe ari gihe bazobimenye hageze
umuhari wabigeme n'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi n'amahoro na ubona ko gupfungwa kwabo basirikare bifise ingaruka mbi nyinshi ku buzima bw'imiryango yabo hampande yo kubaho mu gahinda ngo hari ibibazo byo gutunga ibibondo n'ibindi byankenerwa Mali Louise bari chakarongo uwo muhari asaba umukuru w'igihugu guhagarika karenganyo kariko karakoregwa abasirikare kurikira
umuhari ina mahoro uratewe impungenge cyane n'ubuzima imiryango yabo basirikare igiye kubamwo kubera ko karenganyo kakorewe ababo atagisata na kimwe kijejwe ivyo basirikare canke ivya leta kirajwe ishinga n'ingene abakenyezi abana n'abandi bo mu miryango bari babeshejweho nakazi kabo basirikare ingene bazobigenza turibaza cane cane nkabo bakenyezi bisanze babaye bakuru b'imiryango kubera abo bubakanye bashizwe mu ibohero uretse umubabaro bafise ku mutima wabo kubwa ko karenganyo bazotegerezwa kurwanya umwiheburo n'akababaro bazobamwe kubera badashoboye gufasha abana babo bazokenya kurebonderaho baba ico babagaburira ico babambika ingene babavuza ningene babasomesha bongere babarere babigisha gushira ubwoba no kugumana umutima uremye umutima ugororotse naho abarongoye igihugu cabibarutse ari bonyene bari bajejwe kubarera kubashigikira no kubateza imbere babataye muri ako kaga batabona ejo mbega umwe se barundi yoba yibagiye ico igihugu n'abarundi bose bari bamwiteze ko umuntu yokwibaza ingene iyo miryango yose yisanze yapfukamitswe izobaho abo bapfunzwe atani itegeko na rimwe ry'igihugu barenze atani ingingo nimwe ya yandahiro y'umusirikare bahonyanze ababo baguye muri ako kaga baguye aho hantu atawuzi ingene bazohava atawubona by'ukuri ikizobatabara cyangwa ikizobafasha intwaro ya CNDD-FDD irakwiye kwikubita gashi ikaraba neza ingaruka nyinshi zizova muri ako karenganyo keruye kakorewe abasirikare ivyo nta kindi bizokora atari ukurima inzigo ababikorewe bakumva ko bankwa ko batawe ata kindi barota atari ukurondera uko bazokwihora nabo ivyo navyo bigatuma zanjyane zazingamitse u Burundi kuva bwikukira zitazotora umuti vuba umuhari n'amahoro urateye akamu umukuru w'igihugu n'abandi bategetsi babijejwe nibafata ingingo zikwiye kugira ngo ako karenganyo gahashwe uwo musaraba iyo miryango yabo basirikare bikoreye kubwa gahotoro bayibature
wakabaye ari Marie Louise bari icako arongoye umuhari wabigeme n'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi ina mahoro akaba ari no ngaha duciye dusozerera amakuru twari ko turabashikiriza mwakoze mwe mwese mwayakurikiye nshimire kandi bagenzanje batokanya amakuru ku munsi kuwundi kugeza mu yumvira zabifurize kandi kuranirwa mu byanyu no mu banyu naho buta kuri Radio Inzamba agateka ka
Zamba
Zambira Samirana
Amakuru Makuru Makuru Yarandi Ndwi